Ikiganiro cy'umwaka cyasohowe na CPJ kuri uyu wa kane cyerekana ibitigiri byo gushika ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. Uwo muryango ufite icyicaro i New York muri Amerika wemeza ko umwaka wa 2021 wabaye mubi cyane kandi uruhije ku banyamakuru muri rusange ku isi yose. Kugeza kuri iyo tariki amenyeshamakuru bagera ku 293 niba CPJ yamenye ko bari bafunzwe mu bihugu bitandukanye bazira umwuga wabo. Ubushinwa buza ku isonga ry'ibihugu bifite amenyeshamakuru benshi bafunzwe, bukaba bufunze abagera kuri 50. Hakurikira ibihugu bya Myanmar kiri wafunzwe 2026, Misiri 2025 na Vietnam 2023. Muri Afrika turetse Misiri mu buraruko, mu turere twa Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika abagera ku 45 barafunzwe nkuko byemezwa na Muzoki Mumo na TWCPJ muri ako karere. Abazwa hanini na Ethiopia.
At the top, we have Eritrea, which has 16 journalists behind bars. A particularly disappointing figure for us was to find that there were
9 bari mu mabohero. Ibitigiri by'umwihariko byanaduciye intege cyane n'ibyo muri Ethiopia. Nimiburi twasanze amenyeshamakuru 9 bafunzwe kugera ku wa mbere ukwezi. Iki ni ikimenyetso cy'ukunyuka k'ubwigenge bw'itangazamakuru muri icyo gihugu kuva hadutse intambara. Kandi twamenyesha ko nubwo twemeza bari nimiburi 9 dukomeza gutoha hoza ku bandi banyamakuru bafashwe mu kwa 11 aho hatangazwa ibihe bidasanzwe. Niko yabwirwa ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyihariye. Umukenyezi yemeza ko n'u Rwanda rutoroheje amenyeshamakuru mu 2021 ku bari bafunze umwaka uheze, hiyongereye ko 3.
When we look at our region, another country where we find that things are not so good for journalists is Rwanda. In our data this year, we found that there were at least 7 journalists. Turabye
karere kacu dusanga ikindi gihugu ibintu atari byiza ku banyamakuru ari u Rwanda. Kugera ku itariki ya mbere uyu mwaka twasanze abagera kuri 7 bari bafunzwe, hiyongereye ko 3 kubo mu mwaka uheze. Benshi muri bo bakorera urubuga rwa YouTube bagashikiriza canke bagaha ijambo abantu bashikiriza ibintu mu Rwanda bakora ko bagasha. Ingenzi teyakoba rwose.
This trend is extremely worrying.
Avuga n'umudoki mumo President Paul Kagame amenyereye kandi ivyo banenga bimushikako. Mu nama y'abayobozi mu mpera z'ukwezi kwa 11 yabikomojeho. Asanga hato banza kwihutirwa gufunga mu gihe abantu bashobora kubeshuzanya ku makuru atangwa. Uko niko abisobanura Paul Kagame.
Cyane cyane ni ibijyanye na za social media bifite icyo bimaze, wenda bihawe uburenganzira abantu benshi gutanga ibitekerezo byabo uko bimeze kose, byaba bibi byaba byiza, ariko hakwiye kubaho uburyo butandukanye buhangana n'icyo kibazo, bitari amategeko gusa cyangwa kubibuza cyangwa kino. Ujya hariya akavuga ibibi aharabika leta cyangwa aharabika abanyarwanda cyangwa agira ati kwiye kubaho abandi bamusubiza bakamushyira mu mwanya we. Iyo niyo ntambara nziza ya mbere, nko kujya impaka ntibubeshya akwiye kuba abakunyomoza.
Mu mataruki ya CPJ mu karere ka Afurika y'ubuseruko n'ihembe rya Afurika ariko yemeza ko urubaho rwose rutirabura.
There are countries where journalists were imprisoned last year, where we didn't find any journalists imprisoned as of December 1 this year. For instance, we have Burundi, where the Iwachu journalists
hari huga abanyamakuru bari bafunzwe umwaka uheze ariko atanu umwe twasanze afunzwe uyu mwaka. Urugero hari Burundi aho abanyamakuru ba Iwachu barekuwe mu mpera z'umwaka uheze. Dufite na Sudani y'umanuko aho muri raporo y'umwaka uheze hari abafunzwe, mugabo uyu mwaka nta n'umwe cyo kimwe na Uganda. None izi mpinduka zoba zerekana igicapo cyiza za muri byose mu kumenyesha makuru muri ibihugu Burundi, Sudani y'Amajepfo na Uganda. Abanamba kuko na hata munyamakuru yarafunzwe kugera ku wa mbere ku kwezi, abanyamakuru baracahura n'ibazo bikomeye muri ibyo bihugu. Niko yemeza. Muri aka karere iruhande y'amenyesha makuru bafunzwe hari n'abishwe. Babiri muri Somalia bahitanywe n'abihezi ba Al-Shabab, hamwe n'umwe muri Ethiopia. Mu bafunzwe bose nta mukenyezi n'umwe arimwo, mu gihe mu mwaka uheze hari babiri bo mu Burundi bari bafunzwe. Ero Jaurika Neza, Iruja Amerika.